Mugiraniro ya hame cha makurukuru yu wambele, Aloizi Barichako mukuru na nikila Burundi ya sigu yengi ngozina nyamukuru, zikubia mruguandiko kwa rungikiwe President Pierre Nkurunziza.
Gice cha mbele tuvuga ukunu urunani kila Burundi kwa avutse, gice cha kabiri tuvuga ijambo mukuru jihugu ya kumye shikiza Warundi kwa matora yomu yumbibiri na mirongibiri azoge na neza chane. Gice cha gatatu tulele kanukunu seni idakora neza kandi chanuba hiriza ni chivuza chumo kuru jihugu. Muli yungi kwa gata tulagateka ambele tulavuga kukunu seni yataye igakubura inhonde zuru nani kilaburundi hele ye ubuga ambele kutu kwa tukwashizi mbele nga duseru kile nyakuwa wa kumisanda hize ye ilasubira kandi iladute inhonde zaba tukwashizi mbele kukia wa duseru kile wane lulu kilaburundi matora inawashinga mateka ekania hagaze no matora nyama komine abazo wama nguwa jambo za komine inhonde za tukande seni ya razitai no neho no muli hawa avi itukua kukwara baleletu baduseru kila kukira ngo wazewa turabi lukuna matoi karagenda seni yaranse kuha uburenganzira nani kira Burundi ko rubandanya rutanga intonde seni tukasanga kandi ifiste bajya bayikorera bajya bishwa ba komiseri bajya bakora muri seni aho gukorera seni bakorera imigambi bavuyemmo.
Na mkuru gihugu wale watuwali na maina alibonya za senda DFDD akabani mboneza ya maho yuwa mugamge urunani kila Burundi iluvuga kurushaka kunya na nao walichako ya menyeshe jaychatu mnyewe na bandi banyamigamge gizu na nara mutu kwa haba mngitura
kuko rubona ko ari wese Barundi niwe yizeje Barundi kwa tuzogenda neza kandi ni washiraho niyo seni kabiba bajeje kubona umugwo nyine yashizeho buriko ratunganya matora nabi cyo gituma twamwituye kugira ngo turabe ko twotunganirizwa
bayicako yangarutse kandi kuturorero bavuga ko tutabesha twerekana ko ivyo yagiriza umugwi seni utegura matora atari guswaganya
icacu babaje nuko dusise muri sentare bayizwe bashingiro iriko iraso mu rubanza twasanze hari aho bavuga bati izi ntara ntimuzo zitoza ngo kubera ku madosiye yazo hari habuze kwa rupapuro ruva muri polisi gwerekana ko umuntu atacaha kinagirira mukaba muzi yuko mwese ibyo muramaze kubikora basabye akazi ntushobora kuronka rupapuro rwitwa attestation la bonne conduite VMRC rupapuro rutangwa na buramatari cyangwa na medraville gwerekana yuko wigenza neza utaciye muri polisi ngo baguhe ibyo rupapuro rwerekana yuko atacaki kwagi nta kuntu rero twebwe mu madosiye yacu ubwo rupapuro rwa guverineri n'urwa medraville rwerekana ko abantu bigenza neza gwarimwo hakabura burya bwo muri polisi kandi muzi ko kugira ururonke babiri kumwe byumvikana rero kwizo mpapuro ni seni yagiye iraziranaguramwo izita kugira ngo ituburizemwo ntitwitoze
sijambere chanki jia kabili urunani kwa gizu mugwiseni kwa mirongi bili ukwezi kwa gata tuguheze munama ya nyamigamge imisi nimbele yuku mkandida wargo matora imu kruigi hugu domisenda yize ya renganu rugu anasenari wahizi vgidu anshingiro wari doze maze pierre krade kazi hise ya tuwaruwa mugwi yishuri vikulikira
iyo bonye ingingo ifashwe muri seni itagushimishije uca witura sentare ije ro kubahiriza izo shingiro nukuri nta ngorane mufitaniye n'umugwi seni nta ngorane ndayisubiyemo runani kira Burundi mufitaniye n'umugwi seni nibaze ko twumvikane mugabo ibyashize ari dosiye banse amadosiye batayemeye ngaha mu jamu uruguruza kandi biri mu mategeko naye handi n'ukuri kuva uri ko twadufatiye dufitaniye ingorane sivyo
naho runani kira Burundi rufite byinshi runegura mu itunganywa ry'amatora yimirije azotangurirwa na umukuru w'igihugu aya bashinga amateka n'abaje inama y'amakomine azobera ku munsi umwe kwa 22 ukwezi kwa gatanu kuza ruhamagarira abanywanyi barwo kuyitabira. Eroje uri kaneza ijuje ya Amerika.